Ndimwo mva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya wa makuru duhera kuyo hirya no hino ku isi tugezweho na Alois Bigirimana.
Mwaramutse Jeffrey turayahera ku mugabane wa Afrika abaharanira agateka ka zina muntu hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Uganda baramirira kure ingingo yafashwe na leta yo kugara ibiro vya ONU vy'agateka ka zina muntu muri ico gihugu. Ivyo biro vy'i Kampala vyashinzwe mu 2006 kugira bikurikirane iby'agateka ka muntu mu bice vyarimwo imishamirano mu buraruko n'ubuseruko bw'ico gihugu ariko vyahavuye vyagura ibikorwa no mu gihugu cyose. Ku itariki ya gatatu z'uku kwezi kwa kabiri leta ya Uganda yarandikiye ONU ivuga ko itazosubira kongera ikiringo c'ivyo biro kuko amahoro ngo yasasagaye mu gihugu. Uganda ivuga ko ifise inzego zikwihamwe na societe civile bishobora kugenzura no gukingira agateka kazi na muntu. Leta ya Uganda ivuga ko naho ivyo biro vy'i Kampala vyugawe izobandanya ikorana n'abategetsi bigisata cyawo nikijejwe agateka ka muntu ku byicaro byacu canke ku biro byacu byamaho i Geneve mu Swiss. Igisirikare cya Amerika cyatangaje ejo kuwimana ko abarwanyi 12 ba Al-Shabaab bishwe mu gitero cy'indege gishasha cyagavye hafi hagati muri Somalia. Igisirikare cya Amerika kiri ku mugabane wa Afrika kizwi nka AFRICOM cyavuze ko ico gitero cyakozwe ku munsi wa gatanu bisabwe na leta ya Somalia. Igisirikare AFRICOM kivuga kandi ko cyabereye mu karere kitereye kure hafi ku birometero 45 by'igisagara cya Hobyo kiri ku ibahari ya Indiana. Ako karere kari hafi ku birometero 72 mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru Mogadishu. Leta ya Somalia yavuze ko hapfuye abagwanyi ba Al-Shabaab 117 muri ico gitero cyo ku munsi wa gatanu. Igisirikare cya Amerika kivuga ko ata musivile yahasize ubuzima canke yakomeretse eka kandi baracyatororokanya igitigiri nyacyo cyabishwe. Kibaye igitigiri cya gatatu gikozwe n'igisirikare cya Amerika muri Somalia aho umwaka ugeze kugeza ubu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwavugwa hanze y'umugabane wa Afrika ni muri Turukiya aho icyo gihugu kiriko kirakurikirana amashyirahamwe ashika 138 n'ayarenga kukuba yarubatse bitisunze amategeko amagorofa aheruka gusenyurwa na Nyamugigima. Gushika ubu abantu barenga 33,000 baramaze kumenyekana ko bafuye hamwe n'abarenga 92,000 bakomeretse. Ni mu gihe kandi abatabara bagitora ibiziga bishasha mu bibomoke vy'amazu. Umushikiranganji wa Turukiya w'ubutungane Bekir Bozdag avuga ko ubutungane bugiye guhana uwo wese yagize uruhara kugira amazu 1,000 asenyurwe na Nyamugigima yo ku munsi wa mbere mu bumanuka bushira ubuseruko bw'ico gihugu. Ahandi iyo Nyamugigima yaciye ni mu buraruko bwa Siriya. Umushikiranganji Bekir Bozdag ejo kuwimana yavuze ko abantu batatu bamaze guhagarikwa barindiriye gukubitwa intahe mu gahanga, abandi indwi baza bamaze gushikanwa mu ibohero, abandi indwi kandi bafatiwe ingingo yo kudasubira kuba mu gihugu cya Turukiya. Abacamanza batanguye gutororokanya ibikoresho bifise utunenge byakoreshejwe kuri izo nyubako. Abahinga mu by'inyubako bavuga ko naho iyo Nyamugigima yari ikomeye cyane kwizo nyubako ntizari gusambuka ukuraho kuko zubatswe hadakurikijwe amategeko.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ejo kuwimana yavuze ko hariko harakorwa utwigoro two gusanura ibyuma by'umuyagankuba byasambuwe n'ibitero by'Uburusiya, ariko yaragabishije abanyagihugu ko hakiri kare kugira batangaze intsinzi mu gisata cy'amasoko ntanganguvu. Perezida Zelensky yavuze ko abakozi basanuye ibyuma by'umuyagankuba vyasambuwe ku munsi wa gatanu nama misile hamwe nama drone y'Uburusiya, ariko aragabisha ko hashobora no kuba ibindi bitero vy'iterabwoba bituruka ku gihugu c'Uburusiya. Nayo mu makuru y'inkino hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ejo ku munsi w'Imana harabaye urukino rwa nyuma n'urukino ngaruka mwaka rwitwa Super Bowl canke football y'Abanyamerika hagati y'amaekipe Kansas City Chiefs yo muri Leta ya Kansas hamwe na Philadelphia Eagles niyo muri Leta ya Pennsylvania. Ekipe ya Kansas City Chiefs niyo yatahukanye intsinzi ku bitsindo 38 kuri 35 bya ekipe ya Philadelphia Eagles yo muri Leta ya Pennsylvania. Bakiniye mu gisagara cha Glendale ni muri Leta ya Arizona. Nigo rukino rurabwa n'abantu benshi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abanyamerika bashika amamiliyoni n'amamiliyoni barenga ijana bari bitezwe kurorera ubwo rukino, haba kuri stade ndetse no ku ma televiziyo. Abanyamerika nigo rukino bakunda kurusha futuboro isanzwe izwi ku isi yose ikinishwa amaguru. Futuboro y'Abanyamerika yitwa futuboro amerike irakundwa cyane mu nkino hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuri waisha turadio ya chuvio ya kadomu.com na huo muraha dusanga, na huo kuri Facebook na Twitter mudusanga kuri @ VOA radio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo. Mu Rwanda inzego z'umutekano mu karere ka Rubavu zishe zirashe abantu babiri bari bamaze kwica umwe mu bacunga umutekano.
Twari dukurikiranye ubu ari imbere ndi inyuma kuko bamuteka icyuma turi kumwe. Bakimuteye nga 3 n'igice. Kuko ni bwari baduhamagara nje maze guhishanzanya ibiryo.
Aba ni bamwe mu baturage babibonye ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko rw'Abarundi mu nkambi ya Mahama gihangayikishije abatari bake. Tubafitiye amakuru y'imikino byose ni mu kanya gato. Kuri yo muri iki gitondo tuhere mu Rwanda mu karere ka Rubavu inzego z'umutekano mu rukerera rw'ejo ku cyumweru zishe zirasha abantu babiri bakekwaho kwica umuntu wari urinze umutekano ku kirombe gicokorwamo amabuye y'agaciro nk'uko byemezwa n'ababibonye. Muri aka karere nta minsi itanu ishira hatarashwe abazira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'uko byemezwa n'abaturage. Gloria Tuyishime.
Abaturage babonye ibyabaye bemeje ko mu rukerera rwo kuri iki cyumweru aribwo inzego z'umutekano zishe zirasha abantu babiri bo mu murenge wa Nyamyumba mu kagari ka Kinigi. Aba baturage bemeza ko abo bagabo babiri bishwe bazize ko bateye ibyuma uwitwa Twagirayezu Jean Claude bakamwica. Uyu Twagirayezu yararinze ikirombe gicukurwamo amabuye y'agaciro ya Bireri bakunze kuvanamo ibikoresho by'amakaro byubakishwa amazu. Ijwi rya Amerika yagiye aho abo bantu babiri barasiwe ihasanga ikivunge cy'abaturage bahahururiye bahagaze iruhande rw'imivu y'amaraso y'abo bapfuye. Gusa imirambo yabo yari yavanywe aho rugikubita. Uku niko bamwe mu baturage babibonye basobanura uko byagenze.
Twe twari tujyamye nijoro ngo ayo masasu yavuze saa 8:10 10:10 kuko twese tureba ku saha twumva yavugira hano nyine kurako twaduhamagaye abo tuzamwe na mbere zicemo uwo twahamagaye umwe atubwira ngo kari umuntu ngo bikiye iyo hari ahijya ikinombe kiri.
Nari mbari twari dukurikiranye ubu ari imbere ndi inyuma kuko bamuteka icyuma turi kumwe. Bakimuteye nga 3 n'igice kuko ni bwari baduhamagara nje maze guhishanzanya ibiryo. Bari baryamye bari ahema ari babiri twamwibone ko twari 3 tuhari tunavugana nabo. Abo bantu bari gutuma umutekano rwo bamuke ko ari kuza yakora ibiro 2000 akamutera 1000 yaba ibyo biro 5 akamuhereza 2500 urumva ko umushomeri rero iryo faranga ni ryinshi atagiye mu kirakanga ngira umuturage
umusase twayumvise ariko none ko tumaze akanya tumaze kumva inkuru mbi y'uko umugabo apfuye mbagaze harahetwa uwanje mbona imodoka ipika paparitse hano baturiye mirambo ebyiri
nubwo abaturage bemeza ibi nta rwego rw'ubuyobozi na rumwe rwashatse kugira icyo ruvuga ku byabaye twagerageje gushaka umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba ariko inshuro zose twamuhamagaye ntitwashoboye kumubona ni mu gihe hatagishira iminsi itanu inzego z'umutekano muri aka karere zitarashe abakekwaho ibyaha birimo iby'urugomo ubujura n'ibindi ni mu gihe nanone mu cyumweru gishize polisi yarashe uwakekwagaho ubujura abaturage bivugira ko bikomeje kubateza umutekano muke no guhora bumva amasasu bikabatera impungenge bagira icyo basaba leta
nuko umurenge nguko rwahagaritse nuko mbo gucungira umutekano kugira ngo bace mboka mu kajagari mboka yikoza nijoro inzore sore zitwaje imipanga n'ibyuma kugira ngo umurenge mbo guduhamanye mbo polisi ariko gucunga umutekano mbo guha mu gihe ibyangombwa bitarasohoka
nuko leta yodufasha tukabona umutekano bakaduha ibyangombwa bitewe nuko hano ndamugore ndamugabo uri kuza wese ari kuza afite umupanga n'ubwihebe buri hano ndamusore ukiryama ntamuguru ukiryama
icyegeranyo cyakozwe n'umuryango Human Rights Watch mu mwaka wa 2017 ku Rwanda cyise All Thieves Must Be Killed cyagaragaje ko mu Rwanda cyane mu turere tw'Uburengerazuba turimo n'akarere ka Rubavu inzego z'umutekano zirimo abasirikare n'abapolisi zishe abagera kuri 37 bazira ibyaha birimo n'ibyoroheje gusa u Rwanda rwakomeje guhakana ibyavuye muri iyi raporo. Iyi raporo kandi igaragaza ko inzego z'umutekano zitigeze zishaka gushyikiriza aba babaga bibye ibirimo amatungo n'ibihingwa inzego z'ubutabera, ahubwo zigatera ubwoba abo mu miryango yabo abanyabyaha ngo ntihagere icyo bavuga. Abaturage bo mu Burengerazuba bw'u Rwanda cyane cyane mu karere ka Rubavu nabo bakomeje kwemeza ko hatagize igikorwa ubwicanyi bwakomeza gufata indi ntera. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Rubavu.
Kwani twa Makimbi Ananiasi nkaba ntuye mu bijombo ariko nzindukiye hano Uvira mu mara wa radio nigiye twumva amakuru iwacu nta WhatsApp ihari niyo mpamvu twumva amakuru ya radio kugira ngo tumenye ibitambuka byose ku isi kugira ngo tumenye uko igihugu kimeze nuko umutekano umeze iwacu mu karere byaba ibintu by'igoma n'iby'ubukavu byose n'izindi ntambara twumva muri za Ukraine n'ahandi turabikurikirana kuri radio kugira ngo tumenye uko bimeze mu gihugu.
Urubyiruko rw'impunzi z'abarundi rwa mu nkambi ya Mahama mu Rwanda rurangiza amashuri yisumbuye rufite ibibazo byo kubona akazi, bityo bamwe bagahura n'ibibazo byo kwishora mu ngeso mbi. Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda irashishikariza urwo rubyiruko kuva mu nkambi rukajya gushaka akazi kuko babyemerewe aho kwishora muri zo ngeso mbi. Thierry Vendayishimiye:
n'abarangije secondaire kenshi baca baza ngaha mu nkambi ugasanga ntibarasa amahirwe yo gukomeza kubera uburyo kwiga za kaminuza,
bamwe bakabura akazi, hakabaho n'abashobora kubura igishoro cyo gutangira kwikorera.
Abo ni bamwe mu rwaruka rwavuganye n'Ijwi rya Amerika igihe umumenyeshamakuru wayo yabagendera muri iyo kambi ya Mahama iherereye mu karere ka Kirehe mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rwaruka rugizwe n'abarundi n'abakongomani basigura ko bafise ingorane zo kuronka ico bakora iyo bahejeje igice ca kabiri c'amashure yisumbuye.
Urubyiruko ruba mu nkambi tubayeho ku buryo bugoranye, bamwe bakabura akazi, hakabaho n'abashobora kubura igishoro cyo gutangira kwikorera.
Akazi karagoye kubona uri ngaha.
Bavuga kandi ko benshi muri bo baba badafise n'ubushobozi bwo kubandanya amashure ya kaminuza.
N'abarangije secondaire kenshi baca baza ngaha mu nkambi ugasanga ntibarasa amahirwe yo gukomeza kubera uburyo bwo gukomeza kwiga za kaminuza. Icyo kibazo turagifise, turifuza rero ko uko batugira ubuvugizi ayo mashure akaboneka ya primeri na secondaire, ko hobaho n'ubundi buryo bw'umwana arangije secondaire habaho amakaminuza ku buryo atamunava kwishura arangije secondaire
basigura ko kuba badafite ibyo bakora mu buzima bwa misi yose bituma hari abagendera mu ngeso mbi zirimo kunywa ibiyayura mutwe n'ubushurashuzi nkuko babyiganijwe ijya America
kacu sanga rero ngaho mu nkambi ntacyo bafite bakora sanga ari ikibazo bamwe bacyo baje mu biyayura mutwe mu byo bya bwenge kubera kubura icyo bakora cyanke se kubura ubwo bushobozi bwo kujya mu makaminuza
sanga rero bavamo ara biba ugasanga bamwe baracuruza imibiri yabo
umujyango wa Gikristo Prison Fellowship Rwanda ufasha impunzi kugira uruhara mu bizikoregwa ukavugira n'ugwaruka ngaho mu ikambi ya Mahama wemeza ko umugwe w'ugwaruka uhura n'ibibazo bitandukanye Byiringiro Epaphrodite aserukira uwo mujyango asaba ugwaruka kugira umutima wo gukora mu kwirinda ibibasamaza
icyo tubafasha kibanze ni ikibazo gikomeye ngira ngo si n'icya hano mu nkambi gusa ni ikibazo cyugarije isi yose kibanze nuko bagomba kumenya ko umuntu utarabona akazi ntabwo igisubizo ari kujya mu biyobyabwenge dukorana rero ibikorwa by'ubukangurambaga kuko bose siko bajya mu biyobyabwenge hari abigishwa kandi bakabireka hari ababivamo bagafata iya mbere kujya gushaka ibyo bakora hari gahunda nyinshi zihari z'urubyiruko ashobora kujyamo byabateza imbere ntabwo abantu bose babonera akazi rimwe ahubwo nabo bagomba kugira umutima wo gukora cyane bagera bagahereza abandi
Ijwi rya Amerika ryavuganye n'ubushikiranganje bujejwe gutabara imbabare minema busigura ko mu ikambi atabikorwa byo gukora bikwiye bihari bityo ugwaruka harukwiye kuja kurondera utuzi hanze kuko babyemerewe hako bishora mu ngeso mbi vuga neza Andre ahagarariye minema mu ikambi ya Mahama
kuko twemera ko urubyiruko ari amaboko kandi barashoboye ariko by'umwihariko harabafashwa gukomeza amashuri harabafashwa kwiga imyuga bityo bakaba bashaka imirimo bagakora cyangwa bakihangira akazi kugeza ubu ngubu nta mirimo twavuga iri imbere mu nkambi tubaga ko birengagiza gukora ariko dushishikariza urubyiruko gusohoka hanze y'inkambi rugashaka akazi hanze kuko rurabyemerewe
mu migwi yashizwe mu ikambi yerekana ubusumbasumbane mu butunzi ni itatu uwa gatatu urimwe abifise abo nabo bakaba bategerezwa kwironderera ibibatunga ugwaruka nagwo guhera ku myaka 18 gushika kuri 35 rubarizwa muri uyo mugwi w'abifise mu gihatabundi bumuga baba bafise muri iyo kambi ya Mahama harakoregwa ibikorwa bitandukanye byo kwigisha imyuga itandukanye bakiri bato n'abandi babyifuza ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bujeje wo gutabara imbabare minema byerekana ko umugwi wa gatatu ubarizwamo abifise hamwe n'ugwaruka rugejeje imyaka 18 rurimwo uwo mugwi urimwe abashika ku 600 by'ababa muri iyo kambi Thierry Vendayishimiye Ijwi rya Amerika Kigali
tukiri ku makuru arebana n'impunzi muri Tanzania ho mu mpera z'icyumweru turangije leta yatangiye gahunda yo gutuza imbere mu gihugu bamwe mu mpunzi z'abarundi n'abanyekongo ibona ko badashobora rwose gusubira mu bihugu bahunzemo James Jovin umunyamakuru Ijwi rya Amerika muri Tanzania
Ivyo vyashikirijwe n'umutegarugori Martha Gerard yaserukiye Haser mu nama yari ifatiye kumviriza ibibazo bitandukanye bibangamiye impunzi z'abarundi n'abanyekongo bahungiye mu nkambi ya Nyarugusu gusa ibitigiri byo bazojyanwa muri uwo mugambi ntibyashizwe habona umutegarugori Martha muri iyo nama yavuze ko uretse impunzi z'abarundi n'impunzi z'abanyekongo zahunze mu mwaka w'1996 zifite ibibazo bikomeye nazo zizokwandikwa muri uwo mugambi ugira zitwagwe mu gihugu kigira gatatu mu ntumbero yo gukemura ikibazo cy'ubuhunzi burundu yashimangiye ko icyo gikogwa kizokogwa ku mugaragaro watampisho kugira abazojyanwa bazobe ari bajya bemejwe ko bafise ibibazo bikomeye cyane kurusha abandi impunzi zisabwa kwitura mu biro bya seri kuvuga ibibazo nyamukuru bituma batosubira mu gihugu cy'amavuko nyuma yaho bazokwandikwa hama bajyanwe mu gihugu kigira gatatu
UNHCR, we do not do resettlement activities secretly. We are very transparent in every case processing activity.
Muri haseri igihugu cyo gutwara impunzi mu gihugu kigira gatatu itugikora mu mpisho impunzi zose z'abanyekongo zahunze kuva mu mwaka w'1994 hamwe n'abarundi bazoba bemejwe bazotwagwa mu gihugu kigira gatatu atankomanzi gusa nta kuntu twashobora gutwara abantu bose amashyirahamwe ajeje ako kazi yatanguye kumviriza abazojyanwa mu gihugu kigira gatatu
verification exercise in the with the presence of IOM and RC Africa.
Mugihe bitigiri by'abazojanwa mu gihugu kigira gatatu bitashizwe ahabona amakenga ni menshi ku mpunzi z'abarundi yuko abazojanwa ari bake cyane mu gihe abafise ibibazo bikomeye bituma batosubira mu gihugu cy'amavuko ari benshi. Manirakiza Jafet yaserukiye impunzi z'abarundi muri iyo nama yasabye ko ibitigiri by'abajanwa mu gihugu kigira gatatu yaduga cyane mu gukemura burundu ikibazo cy'ubuhunzi mu gihe imyaka yose impunzi z'amari ntekera ku mutwe zihunguka zikongera guhunga bivanye n'ibibazo bitandukanye bifatiye ku kibazo cy'umutekano muke barizwa mu gihugu cy'u Burundi.
Kwakikisha kiriyo cyetu kama wakimbizi wa Kirundi cha kupewa nchi ya tatu kinaanza kufanyiwa kazi japo idadi ni ndogo.
Mbanze shimire haseri kukigoro bagize mukumviriza amalira yacu uri twebwe impunzi z'abarundi kutwohereza mu gihugu kigira gatatu naho ibitigiri ari bike cyane. Mu gikorwa cyo gutaha ku bushake hari ibibazo byinshi tugenda turahura navyo harimo kwamana intekera ku mutwe buri gihe duhunguka tugahunga duhunguka tugahunga ugasanga nk'abageze mu zabukuru bariko barahunguka bongera bahunga ugasanga bariko baradushira muri bya politiki. Kubwizo mpamvu gutwarwa mu gihugu kigira gatatu niwo muti urama ku kibazo cyacu. Icyo gikorwa kirimo gukorwa n'amashyirahamwe abiri yita ku mpunzi ariyo OMS hamwe na IRC bita International Rescue Committee mu rurimi rw'Ikingereza bemeza ko mu kiringo cy'imyaka ibiri iza bazoba batunganije uwo mugambi. Leta y'igihugu cya Tanzania nta jambo yashikirije muri iyo nama naho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yari yagabishije impunzi ko ata mpunzi izosubira gutwarwa mu gihugu kigira gatatu cyibura kuronswa ubwenegihugu mu ntumbero yo gusunika impunzi kugira zitahe ku bwinshi naho benshi muri bo bemeza ko icyo bahunze kitarakemuka kandi buri muntu yahunze ukwiwe. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Nitwani Sindiswa Claudine, Rubamba mu karere ka Rubavu, umurenge wa Gisenyi, akagari Nengo, umudugudu Bukerarugendo. Kumva radio ikintu bimfasha buri munsi, menya ko u Rwanda ruhagaze, nkamenya amakuru nko mu buzima bw'imyororokere, uko wakwitwara wenda nko mu gihe wenda uba wakoze nk'imibonano mpuzabitsina idakingiye, ikintu bagufasha wajya kwa muganga waba udashaka kubyara wenda bitewe n'imyaka ufite bakaba bagufasha.
Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Tugeze mu kanya k'amakuru y'imikino, tuyahere mu Burundi. Ikipe ya Bumamur nyuma yo gutsinda Kayanza United ibitego 7-1 ku munsi wa 19 w'irushanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi, nyine yahise ifata umwanya wa mbere. Atletico New Oil niri ku mwanya wa nyuma. Desire Hatungimana
kuruno w'Imana kundugira 19 higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Umugwa wa Message Ngozi watsinze Atletico New Oil gitsinda 1-0 rwabaye urukino rugira 4 mu nkino zo gusubiriza umugwi wo mu ntara ya Ngozi utsinze, akaba ata wundi mugwi urabishikako muri izo nkino zo gusubiriza nguro nk'amanota 12-12. Izo ntsinzi zidatumye umugwi wa Message Ngozi ufata ikibanza cya 4 Bumamuru ya mbere ikabiwusumbya amanota 5 mu gihe hasigaye inkino 11 ngo ihiganwa rirangire. Jimmy Ndayizeye amenyereza Message Ngozi aratubwira icyahindutse muri kino gice cya kabiri cy'ihiganwa faze retour gituma baronka intsinzi nyinshi.
Murazi ko atamukinyi n'umwe twigeze turerekita abakinnyi ni babandi nyene, nubwo ariko twaragerageje kuraba mu gice cya mbere turavuga tuti habuze iki, turaganiriza abakinnyi turavuga yuko mu gice cya mbere tutashoboye kubyifatamo neza, turavuga tuti tugerageze kuraba yuko mu gice kigira kabiri dushobora kubyifatamo. Nico gituma mubona yuko dutanguye neza ni kujya nakubwiye yuko kuri twebwe urukino tugiye gukina rwose turufata yuko ari nka finale.
Mu gihe biriko biragenda neza muri Message Ngozi siko biri mu mugwi wa Musongati, naho uwo mugwi wahaye akazi umumenyereza mushasha muri izo nkino zo gusubiriza Oman Ntakagero n'abakinnyi biwe ntibiriko biragenda neza kuko insinzi abakunzi b'uwo mugwi igitega bari biteze ntiziriko ziraboneka kuruno w'Imana mu rukino rwari rurindiriwe n'abantu isinzi hagati ya Musongati na Flambeau du Centre imigwi ibiri yaho igitega rwarangiye inganya igitsindo kimwe ku kindi. Omar Ntakagero yizera ko babandanije gukorana umwete umwimbu hazogera igihe ukaboneka.
Gikuru kubandanya dukora kuko hari ibintu usanga bari bafise genda basaba hari igihe babikora hari igihe batabikora. Gikuru n'ukubandanya dukora kuko nta wundi mutu hari kuko nk'uko uvuze turi bashasha mugabo hari nk'ibintu bimwe bimwe usanga badashira mu nzu mugabo gikuru sino bakarira cyangwa genda bashavurire oya nuko nuko twabandanya dukora kandi n'ikintu uvuze yeze kipe tuba turahura za mbere izo ziri parmi les 4 les 5 premiers urumva ni ngombwa amashitereza gukomeka.
Urukino nago rwabayemo ibitsindo byinshi kuri ino ndwi ya 19 nubwo Bumamuru yatsinze Kayanza United yorohewe cyane ku bitsindo ndwi kuri kimwe. Mu gihe havugwa ibibazo by'imishahara mu mugwi ibyo babiciye inkokora abakinnyi, umumenyereza wa Kayanza United Marcus Said wewe gutsindwa kwaba bita ku basifuzi
kwatumye umupira na muntu atabibonye abo barubitre sinzi byabo sinzi nimba sinzi ko n'ingendo bivuga batangira gukinega kuva amasi gitangura gukira intera nubwo byasise na tukora amaherere mugabo ahandi na barubitre bavuga ko ntibadukuye mu mukino wa Afrika mwabo ni gisindo cya mbere cyinjiye mwabonye penalty batwimye hari hanya mwabibonye batwe batwara nk'amakosta bakanga kuyavuga.
Muzindi nkino zabaye Olympic Star yatsinze Magala Young Boys ibitsindo bibiri kuri kimwe, Tigre Noir yatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo bitatu ku busa, Interstar yatsinze Rukinzo igitsindo kimwe ku busa, Top Junior yanganije na Buja City igitsindo kimwe ku kindi, nayo Vitaro inganya na Aigle Noir ubusa ku bundi. Kugeza kuri iyo ndwi ya 19 Bumamuru ni ya mbere n'amota 41, Flambeau du Centre ni ya kabiri n'amota 40 ikanganya na Vitaro ya gatatu. Iyo migwi iri kwiraharanira igikombe cy'uno mwaka bimwe bigaragara, ariko ntiyokwibagira ko Message Ngozi na Aigle Noir zifise amota 36 nazo nyene zitari kure. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Amakuru y'imikino tuyakomereze mu Rwanda, w'ikipe ya APRFC yarayitsinzwe ariko ikomeza kuba ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda. Jean-Claude Munyandinda.
Mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wayo wa 19. Kwa gatanu habaye imikino ibiri. Ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Rwamagana City ibitego bibiri kuri kimwe kuri Stade Muhanga. Gasogi United yanganyije na Rutsiro FC ibitego bibiri kuri bibiri kuri Stade Bugesera. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino ine. Ikipe ya Police FC yatsinze Mukura Victory Sport ibitego bibiri ku busa kuri Stade Muhanga. Ibi bitego bibiri ku busa kandi nibyo Etincelles FC yatsinze Espoir FC kuri Stade Muganda i Rubavu. Ikipe ya AS Kigali yatsinze Gorilla FC igitego kimwe ku busa kuri Stade Bugesera, naho Marine FC itsinda Sunrise ibitego bibiri kuri kimwe kuri Stade Golgota i Nyagatare. Ejo ku cyumweru habaye imikino ibiri. Ikipe ya Musanze FC yanganyije na Bugesera FC igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Bugesera. Mu mukino wari utegerejwe na benshi wabereye kuri Stade Huye Butare, ikipe Rayon Sport yatsinze APRFC igitego kimwe ku busa. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 19 w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, ikipe ya mbere ni APRFC ifite amanota 37. Ku mwanya wa kabiri turahasanga AS Kigali n'amanota 36. Gasogi United ni ya gatatu nayo ifite amanota 36. Ikipe ya Rayon Sport nayo ifite amanota 36 ikaba ari ya kane. Ku mwanya wa gatanu hari Kiyovu Sport n'amanota 35. Ikipe ya gatandatu ni Etincelles FC ifite amanota 33. Police FC ifite amanota 33 ikaba ari ya kane. Ku mwanya wa munani hari Mukura Victory Sport n'amanota 25. Musanze FC ni ya cyenda n'amanota 28. Ikipe ya cumi ni Sunrise ifite amanota 23. Bugesera FC ifite amanota 22 ikaba ari ya 11. Iya 12 ni Gorilla FC nayo ifite amanota 22. Rutsiro FC ifite amanota 18 ikaba ari ya 13. Iya 14 ni Rwamagana City n'amanota 16. Marine FC ni ya 15 n'amanota 13. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Espoir FC ifite amanota 11 n'umwenda bitego 19. Tukiri mu mpira w'amaguru, ejo kwa kabiri ndetse n'ejo bundi kwa gatatu hazatangira irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro. Mu cyiciro cy'amajonjora y'ibanze hazaba imikino 11 ibanza izakurikirwa n'iyo kwishyura. Gusa amakipe amwe n'amwe yatangiye kwikura muri irushanwa ry'igikombe cy'amahoro. Ku ikubitiro, ikipe ya AS Kigali niyo yabanje gutangaza ko uyu mwaka itazaseruka. Impamvu yo gukuramo akayo karenge turayisobanurirwa n'umuyobozi wayo Shemangoga Fabrice.
Dushaka gukonsantra imbaraga zacu ku kintu kimwe, tutihaye amahirwe ya kabiri ya Piscap. Priscap tumaze imyaka itatu ikurikirana tuyitwara ndetse tunatwara na Super Cup. Muri make urugendo rwa Priscap tusa naho twebwe ubwacu twahisemo kuruhagarika tufokasinga kuri shampiyona, igikombe cy'amahoro kugira ngo ukine ugere muri finale, ukine hafi imikino irindwi cyangwa umunani. Igihe dufite ni igihe gito cyane.
Indi kipe yavuze ko itazitabira igikombe cy'amahoro ni Gasogi United. Ubuyobozi bwayo bwashyize hanze itangazo risobanura ko iyi kipe itazaboneka kubera impamvu zitabaturutseho. Nyuma yaho gato umuyobozi wayo Charles Kakoza yatangaje ko icyatumye Gasogi United yivana mu irushanwa ari uko ngo mu mitegurire yaryo harimo guhuzagurika. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyashoreje. Mbashimiye mwese mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika. Jye mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma, ndagira nti mwiriranwa amahoro n'amahirwe.